ఇది న్యూస్విజ్ అమెరిక్. ijwi rya amerika ribashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc turaramukije inshuti muduteze amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa gatanu itariki 30 z'ukwezi k'umunani umwaka w'2019 kuri mikro muri kumwe nanje Fidèle Niyongabo. Muri ibi bihe Uburundi bwitegurira amatora y'umukuru w'igihugu ategekanijwe mu mwaka utaha, abanyepolitike babandanya gusabwa koroherana
kujya kwigenza kw'abantu bamwe bamwe ngaho ku mitumba. Umurongozi yavuze mu majambo atomoye mwege mutora kirazira kugenda mushamirana uzora yuko ako kaguma karya mukunda kubona kazosubira bigasubira kugategwa n'abarongozi buriri.
Uwo ni Sylvestre Ntibantunganya yigeze kuyobora Burundi. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame n'umuyobozi mukuru w'ishami ry'ishyirahamwe ONU ryitaho impunzi ku isi HCR Filippo Grandi bagize inama ku kibazo cy'impunzi zo mu karere k'ibiyaga binini n'abimukira baheze muri Libya kubera intambara. Zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu ikambi y'impunzi ya Nduta ziratewe impungenge n'ubutumwa bwa leta ya Tanzania bubahimiriza guhunguka byanse bikunze. Imbere ko dushika kuri aya makuru, tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Alois Bigirimana adushikiriza amakuru yaduteguriye. Alois,
urakoze Fidèle. Ndamutse n'abaduteze amatwi muri kano gatondo. Umushikiranganji w'amagara y'abantu muri Uganda yaremeje ku mugoroba w'ejo ku munsi wa kane ko hari umwana w'umukobwa w'imyaka 9 yagaragaye ko yanduye Ebola yinjiye muri Uganda. Uwo mwana yaciye atwarwa mu kigo cyateguriwe abanduye Ebola muri district ya Kasese mu burengero bw'icyo gihugu, nk'uko amakuru ashikirizwa n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika i Kampala Halima Atumani abivuga. Mu itangazo ryasohowe ejo ku munsi wa kane, Dr. Joyce Moriku Kaducu ajijwe amagara y'abantu muri icyo gihugu yavuze ko uwo mwana yinjiranye na nyina muri Uganda bava muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ku munsi wa gatatu. Abaye ubwira kabiri amenyekanye ko yanduye Ebola muri Uganda avuye hanze y'igihugu. Mu kwezi kwa gatandatu umwana w'umuhungu w'imyaka 5 yarafiriye muri Uganda inyuma yo kwinjira muri icyo gihugu n'umuryango wiwe bavuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Perezida wa mbere yatwaye igihugu cya Gambia inyuma yo kwikukira ku ntwaro y'Ubwongereza mu 1965 Dauda Jawara yarafubwe ejo ku munsi wa kane i Banjul ku murwa mukuru w'icyo gihugu. Dauda Jawara yafuye ku munsi wa kabiri afite imyaka 95. Yatwaye icyo gihugu cyo mu burengero bwa Afrika kikironka intahe yo kwikukira gushika mu 1994 akuwe ku butegetsi n'abasirikare bari barongowe na Yaya Yame, nawe yaciye atwara icyo gihugu imyaka 22. Yaciye ahungira mu Bwongereza aho yabaye n'umuryango we gushika muri 2002 igihe yatahuka inyuma yaho Perezida Yaya Yame amwemereye gusubira mu gihugu. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ni Antonio Guterres yashikirije ejo ku munsi wa kane ko afise ubwoba bw'uko Libya impera n'imperuka izobamwe intambara hagati y'abanyagihugu mu gihe atacokorwa vuba kugira imigwano ihagarare. Aremeza ko hakenewe ifashanyo y'amakungu mu kurondera inyishu iciye muri politike muri icyo gihugu, aho abasirikare bari ku ruhande rwa Khalifa Haftar batanguje urugamba rwo gufata umugwa mukuru Tripoli ugenzurwa na leta yavuye mu mwumvikano kandi ishyigikiwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Ugutana mu mitwe mu mikingararo ya Tripoli kumaze guhitana ubuzima bw'abantu igihumbi, abandi 120,000 barapfa mu ngo zabo kuva izo ntambara zitanguye. Igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyatanze agashimwe k'imiliyoni 5 z'amadolari y'Abanyamerika zirenga gato kuwutanga amakuru yahari abategetsi batatu muhari w'iterabwoba wa leta ya Kisilamu. Ivyo abasesenguzi bavuga ko bishobora guhungabanya uwo muhari w'iterabwoba. Ubushikiranganji bw'imigenderanire bwa Amerika n'ayandi makungu bushikiriza ko abarondegwa ari Mutaze Numan Abdi na Yife Najmi Al Jaburi na Sami Jasime Muhammad Al Jaburi hamwe na Amir Muhammad Said Abdar Rahman Al Maula abahinga bavuga ko abategetsi batatu bagize uruhara rukomeye mu burongozi bw'uwo muhari imbere yuko utsindwa n'amakungu. Amerika yaranatanze kandi agashimwe ku bazotanga amakuru yotuma hafatwa abandi bategetsi b'uwo muhari barimwo na al-Baghdadi. Batatu mu bagize akanama kauni kajejwe amahoro n'umutekano ku isi barateguye integuro y'itegeko risaba guhagarika imirwano mu ntara ya Idlib mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu cya Siriya, aho kuva ku munsi wa kane leta ya Siriya ifatanije n'Uburusiya bongereje ibitero muri icyo gihugu. Abambasaderi b'Ububirigi, Ubudagi na Kuwait nibo bateguye iyo nteguro. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rigereranya ko abasivile bashika 500 barimo abana bishwe, abandi baharurwa mu 100 barakomereka kuva mu kwezi kwa kane Uburusiya na Siriya bongereje ivyo bitero. Ibihugu bitari bike muri ako kanama kauni kajejwe amahoro n'umutekano harimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashikirije ko bashobora gushigikira iyo nteguro, ariko yemezwa ryayo rirashobora kutaba mu gihe igihugu cy'Uburusiya gifise uruhara rukomeye muri iyo nama ya ONU ijejwe amahoro n'umutekano ku isi idahuta yemera kwemeza ingingo ziza zica kubiri n'ivyo ico gihugu cemanga kiba kiriko kirakora muri ico gihugu ca Siriya.
Urakoze Aloyce ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi, aho abanywanyi batandatu b'umugambwe SNL bagandaguwe mu ndwi zibiri ziheze mu ntara ya Kirundo, nk'uko vyemezwa n'userukiri uwo mugambwe muri iyo ntara. Agasaba kwivyo kutihanganirana vyibonekeza muri iyo ntara vyohagarara mu ntumbero y'ukwitegurira neza amatora yo mu mwaka w'2020. Ni nkuru y'Ijwi rya Amerika ifatanije n'abanywanyi bayo mu Burundi, dushikirizwa na Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Mu burongozi bw'umugambwe SNL mu ntara ya Kirundo bemeza ko abanywanyi b'uwo mugambwe bagera miyo 10 atandukanye. Anatole Karorero ahagarariye uwo mugambwe muri iyo ntara y'uburaruko bw'u Burundi avuga ko ubwicanyi bukorwa na bamwe bo mu rwaruka rwegamiye umugambwe CNDD-FDD bwahitanye abarenga batandatu mu kiringo c'indwi zibiri.
Turaheruka kubura umuntu umwe ku Ntega muri komine Ntega, uwundi muri komine Bugabira, aho ni muri zindwi zibiri ziheze, uwundi muri komine Busoni ndetse no muri komine Bwambarangwe. Abo bose bapfa mu buryo tudashobora kumenya ko batogwa ibiziga. Mugabo hariho ka iheruka kuba ejo mu ijoro rya Erikeye n'umwegigwa witwa Munezero yakubiswe n'imbonerakure gushikaho yitaba Imana, ariko abamugandaguye barapfunzwe mu gasho k'inyamiramabi ya Kirundo.
Warongoye SNL mu Kirundo avuga ko ubwo bwicanyi bubaye bama bituye ubutungane iyo hari umunywanyi yatswe ubuzima. Karora Natora akavuga ko bababwira ko amatohoza yatanguye ariko batababwira icyayavuyemwo. Ikibabaza inyankamugayo z'umugambwe SNL mu Kirundo ni nyishu bahabwa n'abajejwe intwaro iyo hari uwabagandaguwe.
Twebwe icyo dukora turashikiriza ayo makenga abajeje intwaro, na cyane cyane aho biba vyabereye tukababwira amakenga. Gusa ingorane tuca tubwira baca bavuga ngo umuntu apfuye ngo ntuhe kumwiyitirira, kandi tuba tuzi neza yuko aba ari umunywanyi w'iwacu, kuko umunywanyi w'iwacu nawe ntidushobora kumuyoberwa. Nicyo rero kitubabaza, kandi mu by'ukuri uyu muntu tuca tuzi yuko ari umunywanyi wacu. Uwo muntu aba yemanga politiki, ikindi kandi akicwa mu buryo butaba busobanutse, kuko nk'uyu aheruka gupfa mu ijoro rya Erikeye yafashwe gutyo. Umva bameze nk'abashwana n'umugore, hanyuma uwo mugore yitura imbonerakure, izo mbonerakure ziramukubita gushikaho yitaba Imana. Nitwumva rero ingene umuntu ashobora gukubitwa gushikaho yitaba Imana ata kintu azira, twebwe cyo tubiha imbuza ya politiki.
Fabiano Bizumuremyi yarongoye umugambwe CNDD-FDD arahakana ibyagirizwa ba mu mugambwe arongoye. Yabwiye abamenyesha makuru bimwe mu maradiyo akorera mu Burundi ko adahakana ko hari abishwe, ariko ko abo baka ubuzima abandi mu buryo bwari bwo bwose buhanwa ku gatwe kabo nk'inkozi z'ikibi. Umugambwe SNL mu Kinundo bafise icyo basaba abajejwe intwaro n'abajejwe ubutungane muri iyo ntara y'uburaruko bw'u Burundi.
Twebwe icyo dusaba cyokorwa nuko ayo matohoza aba yabaye yoshika ku kintu kigaragara, hanyuma ikindi kandi abo bantu baba bafashwe ku bintu bigaragara ko bo cyabakirwa mu rubanza kibiriraho nk'uko tuvyumva mu zindi manza ziba zivugwa. Hanyuma ikindi kandi tugasaba yuko hogwizwa amanama yo kugira ngo bahumurize abantu na cyane cyane bahumurize inyangamugayo kuko murumva yuko dusa n'abageramiwe.
Bumwe mu bwicanyi bubaka ubutaka bw'u Burundi biturutse ku kutihanganiranira bubandanya mu gihe cegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu yaheruka gukoresha inama abanyamigambwe n'abajejwe intwaro aho Gastos Ndimwo yabasaba guhagarika icyo cyose cyoza cyonona imyiteguro y'amatora mu mwaka wa 2020. Sylvestre Ntibantunganya yahoze arongoye Burundi mu kiganiro yahaye imwe mu maradiyo akorera mu Burundi avuga ko atangazwa n'imyene imvugo y'abanyapolitike itandukanye n'ibibera ku rubuga rwa politiki. Nawe nyene afite icyo asaba abegwa n'icyo kibazo.
Kujya kwigenza kw'abantu bamwe bamwe ngaho ku mitumba, umurongozi yavuze mu majambo atomoye ari umuntu ari mu nzego z'igihugu, ari kuva ku mukuru w'igihugu, icegera cy'umukuru w'igihugu, abakuri n'amashinga amateka, nkenguza amateka, abakiranganji ba mustanteri ba buramatari bandi bose bavuze bati nyawu na mwebwe mutora, bakavuga amajambo atomoye mwebwe mutora kirazira kugenda mushamirana. Nico gitanda kubwiye nti byose biva kugushaka, biva kuri ishaka, biva no kwitanga kw'abantu bari imbere mu barongoye abandi ibintu rezo ukabona yuko byatoye inyisho bigera bo bavuganye ejo bundi niba bigenda kujya navyumvise so narindi navyumvise mu maradiyo muri komedi dushikiriza bakabigendera uzora yuko ako kaguma karya mukunda kubona kazosubira bigasubira kugategwa n'abarongozi buriye.
Icuka kibi kiribonekeza kandi muri komine mu bimbi y'intara ya Bujumbura, umunywanyi umwe w'umugambwe Sende David yitavye Imana, abanywanyi bane b'umugambwe Senere barakomereka. Ni mu mishamino yatanguye ku munsi w'Imana uheze hagati y'abanywanyi b'iyo migambwe ku mutumba Burenza, ivyemezwa n'umuhanuzi wa mustanteri wa komine mu bimbi ajeje guiterambere amenyesha ko kuri uno wa gatanu hategekanijwe inama yo kugarukana icizere hagati y'abadasangiye imigambwe muri iyo komine.
Banywanyi b'ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mu Rwanda, Perezida Paul Kagame n'umuyobozi mukuru w'ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryitaho impunzi ku isi HCR Filippo Grandi bagize inama ku kibazo cy'impunzi zo mu karere k'ibiyaga binini n'abimukira baheze muri Libya kubera intambara. Leta y'u Rwanda ikaba yifuza kwakira bamwe muri abo. Inkuru y'Idonido na mugenzi wacu ari mu biro by'ijwi rya Amerika i Londres mu Bwongereza, Venuste Nshimiyimana.
Nk'uko byemezwa n'umwe mu bavugizi b'umuyobozi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi, ikiganiro Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yagiranye na Filippo Grandi kibanze ku buryo u Rwanda rwakoresha kugira ngo ruhe inzira itekanye impunzi zaheze muri Libya. Charlie Yaxile twavuganye ari Geneve mu Busuwisi yadutangarije ko HCR ikomeje kureba aho yajyana impunzi zaheze muri Libya kubera intambara.
Kuva mu kwezi kwa kane intambara yakajije umurego cyane cyane i Tripoli, aho impunzi zigera ku 200 ziri mu nkambi zifunze kandi zegereye ahabera imirwano. Abo rero bashobora kugwa mu mirwano. Dukomeje kugirana ibiganiro n'ibihugu bitandukanye tureba uko twabakurayo bakajya mu bindi bihugu cyangwa se tukababonera ahandi bakubuhungiro. Ibyo biganiro rero birakomeje, nibirangira turizera kuzababwira byinshi kurushaho.
we hope to be able to provide more details.
Hashize imyaka isaga ibiri Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yemeje ko igihugu cye cyakwakira zimwe muri zo mpunzi mu ntangiriro z'uku kwezi. Umwe mu bayobozi bakuru muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda yari yatangaje ko u Rwanda rwiteguye kwakira itsinda rya mbere ryagera ku bantu 500. Avugana n'ijwi rya Amerika, Charlie Yaxley umuvugizi wa HCR ntange ngabihe yatanze igihe bazahagerera ariko yavuze ko byihutirwa.
There is an urgency to get people out of Libya. Last month
birihutirwa rwose ko impunzi ziri muri Libya zikurwayo vuba. Mu kwezi gushize izigera kuri 50 zari zifungiye ahitwa Tajura zarishwe kubera igisasu cyarashwe n'indege ku kigo barimo. Dufite ubwoba ko bishobora kongera kuba, ku buryo dukora ibishoboka byose kugira ngo abasigaye tubashyire ahantu hatekanye.
Umuryango w'abibumbye uvuga ko muri Libya hari abimukira bagera ku 500 bari mu nkambi bafungiyemo, abagera ku 3,500 bakaba ari impunzi. Abazoherezwa mu Rwanda rero bashobora kuzaba barimo impunzi nyirizina, abana bato badafite ababyeyi n'abadafite ibihugu bakuyitirira. Umuvugizi wa HCR Charlie Yaxley ati tuzakora ibishoboka byose tubabonere aho bajya.
Have to remember here that many of these people are people who
ni byiza kutibagirwa ko benshi muri bari abantu baba barahunze intambara n'indi midugararo. Benshi baba barahohotewe mu nzira banyuzemo, barakubiswe bagashyirwa ku ngoyi, bagafatwa ku ngufu, rimwe na rimwe bakicwa. Twishimiye rwose ubufatanye bw'ibihugu kugira ngo bari abantu babone umutekano.
In helping us get those people to safety.
Amaze kubonana na Perezida Paul Kagame, umuyobozi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi Filippo Grandi yanditse ku rubuga rwe rwa Twitter ko yagiranye ibiganiro byubaka na Perezida w'u Rwanda, ko bunguranye inama ku kibazo cy'impunzi n'abavanywe mu byabo mu karere k'ibiyaga bigari. Dore icyo umuvugizi we avuga ku kibazo cy'impunzi z'Abarundi zishishikarizwa gutaha n'ibihugu bimwe byo mu karere.
Well, we continue to work with governments across the region on the situation for
dukomeje gukorana na za leta zo mu karere ku kibazo cy'impunzi z'Abarundi. Ni ngombwa ko uwataha uwo ari we wese yabikora ku bwende bwe kandi akabikora yabisobanuriwe neza. Dukomeje rero gukorana n'ibyo bihugu kugira ngo tubigereho.
Nibutse ko leta ya Tanzania yatangaje ko yumvikanye na leta y'u Burundi ko impunzi zose zizatangira gusubizwa mu Burundi guhera mu kwezi kwa 10. Impunzi ariko zikaba zigaragaza ko zitishimiye icyo cyemezo, ndetse n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi rikaba rivuga ko ibyangombwa byose bidahari kugira ngo izo mpunzi zitahe. Venuste Nshimimana, Ijwi ry'Amerika, Londres.
Chuti z'Ijwi ry'Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Zimwe mu mpunzi z'Abarundi zahungiye mu ikambi ya Nduta muri Tanzania zitewe impungenge n'ubutumwa bwa leta ya Tanzania bubahimiriza guhunguka vyanse bikunze. Ni mu gihe ziriko ziyumvira kwimukira mu bindi bihugu. Mugenzi wacu James Jovin ari muri Tanzania yagendeye ikambi ya Nduta arahakaryo bamwe muri izo mpunzi kugushikiriza ivyiyumviro vyabo.
mbega kubera iki baza kujya bakari ku mutima ngaha mu nkambi ngo ndisubire mu gihugu? Jewe ndiko ndaraba ku ruhande rwiwanje, ndavuga neza, ndemeza neza ko icyo nahunze kitaragira nte, kitarava mu nzira. Icya mbere nk'ubuje nahunze mvuye mutabira, maze kuva mutabira baduhungura ku nguvu batutwara mu gihugu cy'u Burundi ngo amahoro yabonetse. Nta n'imyaka ingahe yaheze ahongera duhumuriro, twahunze turiko turi icyo turamererwa nabi rwose. Ariko nk'ubu ubunye nk'ubuje mushaka kumbwira yuko umuryango wanje azahungara kandi kwa bwo ishize twahunze byavuye mu nzira igihugu kirimo amahoro. Ubwandero ni batubwira uko nyene jewe rero gusubira mu gihugu cy'u Burundi ni ikintu ntipfuza na gato, ntashaka. Bagomba batse kumaririza ko nabari basigaye. Icya mbere mbega nk'ubu unye ko rigize gatatu jewe mpunga, mushaka kumbwira ko nosubira mu gihugu cy'u Burundi? Namaze ko unye umushaka kumbwira ko hari andi mahoro yaje asumba ayo mwatubwira mbere? Nikibaho rero
nimba umuntu yarahunze arafise uburenganzira kandi arafise amategeko amukingira, rero kumva ngo bagomba baduhungure ku nguvu ntitubishyigikira na gato. Icyo tubona nuko leta ya Tanzania, leta y'u Burundi, hari ukuntu bo bumvikanye nk'uko bavyivugiye ukamengo bagomba twebwe nk'uko tudandaza twebwe icyo twahunze ntikiravaho gushika ino saha. Mbega ko bavuga ngo barondera abahunzi z'abarundi, kuko ibi kubera iki barondera impunzi z'abarundi bari muri Tanzania gusa? Si uko barondera impunzi z'abarundi, ahubwo barondera impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania, ahari ibihugu byakiriye impunzi z'abarundi za Kenya, za Uganda, za Congo, mu Rwanda, ariko ntitwumva ariko barabarondera. Icyo bidutera amakenga rero twebwe mu gihe tubona umutekano wacu utarahagarara neza.
Je nuko numva umunsi ku munsi numva hari abapfuye, abanyanganijwe bataziyo bagiye, kandi mu bihe by'amatora hamari habi cyane rwose. Jewe narahunze umutekano muke no guhohoterwa k'umuryango, kuko baguma banyiruka kuko nanse kugenda mu migambwe yabo.
Ugusha Tanzania ugiye kubiraba kisa n'icyacyotse impunzi, kuko cyakiye kuva mu 72 mpaka gushika muri 2015 bacyakiye. Bibonamo kandi neza uko bacuditse hamwe no Burundi ku mpunzi ziri mu bihugu cyanke ziri mu iki gihugu nyine cya Tanzania, kumvo yuko zoshaho guhohoterwa zikaburaburizwa ubuzima bwabo, zikicigwa ivyabo, zikicigwa imiryango yazo, nkuko byagenze cyane na gatatu habayeho nyabwoko ku bantu bamwe bamwe ariwo benshi baguriye ngaha mu makambi.
Yego, no kuri mu majambo makeya nyimpunzi yo ngaha muri nduta kwiri turamerewe nabi cyane kubona icyo twahunze mu Burundi n'ubundi kikiriho, gasiga bawe bose babagiriye nabi bose kavangura hungisha igitwe, naho nyine n'umugenzi wawe mugahurira mu nkambi ukazibona nk'ubu ariko baragirane, ariko baratubwira ngo nitugende ku nguvu kwa kweri ni kwa kundi ko guhera. Ahubwo nkayuwe niyo nyine umubyeyi n'ukuri nirabe n'igihugu cya Tanzania kweri barabe ngene vyogenda.
Politiki y'u Burundi turayizi, ntawe utayizi, je ku myaka amazi ndayizi bihagije. Aha bariko badutwara badusuke kuri songoye umwanya w'amatora afagushije usanga abantu bongera kwiruka. Ahubwo leta y'u Burundi nibaze yicare itunganye vya politiki, itunganye vyose biriko birabera mu gihugu, ega turavyumva imigambo itavuga rumwe na leta, aho bafata bagatemagura batama n'abatama kazi aba imisore n'inkumi ku mugaragaro, umuntu agize avuge ngo basoto w'icyo kintu icyo gihugu umva ari igihugu kimeze gute. Twebwe nibatureke nkuko batwisaba turabana bivyangazi twibereye amahoro, kuko nabo dutwara ku nguvu twintuzogumayo tuzoshika hanyuma cyo tudandaza ibyo dufise twigire mu bindi bihugu. Nubwo Tanzania tubona iri kwatugumira tuzosha n'ahandi, tuzosha no mu mazi, ariko ntiturota tushimira mu gihugu cy'u Burundi.
Je ndiko ndategekanya yuko bishita bagatwirukana nzofata umwanzuro wo kudasubira yo ndondera ukuntu nonyika nkagenda mu kindi gihugu.
Ijwi rya Amerika. Mu munota umwe gusa uramenya amakuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Mu Rwanda igisagara cya Kigali gitangaza ko mu bitarenze amezi abiri imiryango igera ku 300 iba mu kigwati cya Kangondo ya mbere n'iya kabiri muri serire ya Nyarutarama izoba yimuriwe mu Busanza mu ntumbero yo gukingira ubuzima bw'abanyagihugu baba ahantu hahanamye hashobora gutera impanuka. Abanyagihugu bo baravuga ko atakintu na kimwe cyo bakura ku butaka bwabo ngo kiretse bahawe ingurani kwiye mu mafaranga. Ibindi kuri inkuru twumviriza mugenzi wacu Asumta Kaboyi.
Mu kiganiro umuyobozi w'umujyi wa Kigali yarahaye itangazamakuru yemeje ko imiryango ya mbere ituye mu midugudu ya Kangondo ya mbere n'iya kabiri ariko bigaragara ko iyo miryango itiye mu manegeka ikwiye kwimurwa byihutirwa kugira ngo barinde ubuzima bw'abaturage. Meya w'umujyi wa Kigali Rubingisa Pidance:
Kangondo muzasanga ibice bitandukanye, hari abari mu gishanga, abo ngabo gahunda ya leta irahari y'ukuntu abantu bava mu bishanga bimurwa aho bazimurirwa. Ubusanza ubu turateganya ko ukwezi kwa 11 miryango ya mbere izaba yagezeyo. Hari abatuyemo mu manegeka ariko winjiyemo wibaza niba nk'igihugu tureberera abaturage aho nitwaba twaratinze nkatwe n'umujyi wa Kigali tugomba kubafasha kwimuka kubikora. Batuye ahantu rwose teye inkeke, tukaba twihutira kugira ngo iyo gahunda yo kubimura ishyirwe mu bikorwa. Nabivuze ko mu ntangiriro z'ukwezi kwa 11 imiryango igeze kuri 366 yagombye kuba yamaze kwimurwa.
Umuyobozi w'umujyi wa Kigali yavuze ko abaturage bagiye kwimurirwa mu mazu yubatse mu Busanza mu karere ka Kicukiro nubwo abimurwa bo bakomeje kugaragaza ko nta bishanga batuyemo nk'uko umujyi wa Kigali ubivuga, ahubwo babitirira ibishanga ari abashaka kubatwarira ibyabo.
Hari bari kwita mu gishanga impande zaho hari kuzamuka amaparitoma ari kugura miliyoni 120 siriva kuri ubutaka bwanjye. None ahangaha bubaye yuko patimetri iruhande rwanjye ubwanjye buciriritse n'inziciriritse ari bahise bagira mu gishanga. Ese igishanga niba gihari kitwa ngo iki mbo tuhatu imyaka irenga 15 nta muntu mvura iratwara nta muntu irasenyera, ahubwo ni ubutaka bwacu buhenze bo bafitemo inyungu.
Impamvu nta gishanga mbamo iyo nza kuba mu gishanga ntago baba barankoreye igena gaciro ngo bampe amafaranga ajyanye n'umutungo mfitemo. Hasigaye hariho abashoramari bashora imari mu gishanga baje guhinga inyanya se, baje guhinga intoryi ni karoti. Uwo mushoramari ni umuhinzi, turashaka kumenya uwo mushoramari niba ari umuhinzi. Niba dutuye mu gishanga, igishanga nicyo guhingamo, ubwo rero iyo miturirwa ashaka kubakamo niba duha amafaranga tubaho ubutaka bwacu kuko bwababanye bumbo bwarabaryohanye.
Mu cyiciro cya mbere imiryango isaga 300 n'izimurwa bitarenze amezi abiri, ubuyobozi bukavuga ko biri mu rwego rwo gutabara ubuzima bw'abaturage bushobora kugenda bitewe n'uko abenshi batuye mu gishanga. Abaturage bavuganye n'ijwi rya Amerika baravuga ko biteguye kuba bakwimuka gusa bamaze guhabwa ingurane ikwiye kandi bazwe mu mafaranga atari uguhabwa inzu nk'uko umujyi wa Kigali ubyifuza.
Gose ziriya nzu ntabwo twiteguye kuzijya, ntabwo tuzazijyamo. Impamvu ni uko binyuranyije n'itegeko, turindiriye ko duhabwa amafaranga yacu. Ntabwo twanga kwimuka ariko tukimuka duhaye ingurane mu mafaranga. Imitungo yacu ifite agaciro karenze ari amazu yo mu Busanza.
Nje ntabwo niteguye kuhava, ahubwo ndatabaza Perezida wa Repubulika adutabare amenye ibyo turi gukororerwa, amenye ubutaka bwacu nyarutarama n'ubutaka buhenze mu Rwanda. Bampa ibyira agaciro byanjye ibiriho, iyo nzu yabo sinyikene bambariye miliyoni 15 barangije bamashamburete, mfite abana 5 n'umukozi. Ese bazaba muri jamburete nge ntabo bizashoboka bitashaka amafaranga yanjye
kuko ntituzahava.
Bafashe hari ubutaka buri munsi ya green rizi bari gushamo umuhanda w'umunsi ya green. Ubwo butaka igiciro cy'ubutaka babahereye 135 n'ene bakarengana gakomeye karimo. Ubwacu babo bari 2,805 n'ene baranya ngo ubutaka bwacu babugurishe ku 10,000 bashaka byinshi. Nje babwiye ngo ni mu gishanga butwarira ubuntu, iriya nzu nago nzayijyamo niyo bazura mama.
Ikibazo cy'abatuye imidugudu ya Kangondo ya mbere, Kangondo ya kabiri na Kibiraro kimaze igihe kivugwa ndetse bageze aho bitabaza inkiko basaba kurenganurwa, ariko ikibazo cyabo gisubizwa mu nzego z'ibanze. Imiryango isaga 1,600 niyo yari yabaruwe ko igomba kwimurwa, isaga 70 yonyine niyo yemera guhabwa ingurane z'amazu, abandi basigaye bose bifuza guhabwa ingurane mu mafaranga bakajya gutura aho bashaka. Habarwaga miliyari zisaga 16 zizashorwa mu gikorwa cyo kwimura abo baturage, ariko aho ibintu bigeze ubu n'abashakaga amafaranga baravuga ko uwo mushinga batakiwemera kuko iminsi ishize ari myinshi, bakaba basanga abazashaka kubimura bibasaba kuzongera gusubira mu biganiro.
Twarayemeraga ariko ubu ntitukiyemera kubera ko imyaka ibiri irashize, uru rubanza rugiye kuzaba gaterera nzamba. Ubu noneho no kwimuka ntitukibyemera, twamaze kwandikira umujyi wa Kigali. Ubu ngubu turi muri procedure yo gutanga ikirego kitarimo inzitizi. Umujyi wa Kigali nutadusubiza turi kuwusaba 5% no gusubirana uburenganzira ku mitungo. Nibatabikora turandikira Minaroke tuyitakambira, nitagikemura tujye mu rukiko. Ubu ngubu kugira ngo noneho twemere no kwimuka nuko bagomba kongera gukora irindi gena gaciro rishya ku biciro bishya.
Iki kibazo kimaze iminsi cyumvikana, ariko abayobozi bagiye basimburana yaba bo mu Mujyi wa Kigali ndetse n'abo muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu bose kugeza ubu nta n'umwe urabasha kurangiza iki kibazo. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Njuti mwese mwakurikiranye amakuru n'ibiganiro twari tubafite kuri isaha kuri Radio Jwi d'Amerika niho bigarukiye. Tubashimiye kuba mwaduteze amatwi. Ntimutangwe kubandanya mudukurikirana mu biganiro vyacu vy'imisi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri radio yanyu Radio Jwi d'Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.